или Низви де Америк. Izwi d'America ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije cyo timu duteza amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki imwe kwezi kw'icumi umwaka w'2018 kuri mikro bitumwe nanje Fideli Yongabo.
Ubwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijyanye no kuronka akazi heza.
Uwo n'umushikiranganji ajejwe kugwaruka poste n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru mu Burundi, Madame Evelyn Butoyi, avuga kugwaruka gwatojeje inyigisho ku bijanye n'akazi mu ntara ya Ngozi. Tubafitiye n'ayandi makuru ku kibazo cy'abanyeshuri biga batagira ibikoresho by'ishure i Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini no mu mahanga. Yabarareka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turi ahera muri Indonesia, aho ibitigiri byabishwe na nyamugigima yakurikiranye n'ingunza y'ikiyaga muri icyo gihugu yiyongereye bishika ku bantu 832 hamwe n'abandi 540 bakomeretse. Nkuko amakuru atangwa n'abategetsi muri Indonesia abivuga, abategetsi bavuze ko biteze ko ibitegire by'abafuye byiyongera kurushaho. Perezida wa Indonesia Joko Widodo yaragendeye ejo ku munsi w'Imana igisagara cya Palu, kimwe mu bice byabangamiwe kurusha ibindi kugira yirabire ibyasambutse. Abategetsi bavuze ku munsi wa gatandatu ko abantu baharurwa mu majana bari kunkengera z'ikiyaga mu gisagara cya Palu kwinezereza igihe iyo nyamugigima n'ingunza y'ikiyaga byasangangura icyo gisagara byica abantu muri bo. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Jakarta, France Padake Demone, yari muri icyo gisagara igihe byaba, we agereranya ko ibihumbi by'abantu ari byo byari muri icyo gisagara mu birori byo kwibuka imyaka iheze icyo gisagara cya Palu gishinzwe. Leta ya Indonesia kuri uyu wa mbere yasabye amakungu kuyifasha muri urwo rugamba rwo guhangana n'ibyononywe n'icyo kiza. Umugambwe uri ku butegetsi muri Nigeria waragenye Perezida Muhammadu Buhari kuserukira nk'umukandida azosubira kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka uza w'2019. Ni mu matora y'ibanze yabaye ku munsi wa gatanu, aho ata wundi mukandida w'umugambwe All Progressives Congress uri ku butegetsi yariko arahiganwa nawe. Abakuru b'imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimwo ubukomeye cyane People's Democratic Party PDP mu ncamake barateye umukono ku masezerano yo kunga urunani rwo guhangana na Buhari muri ayo matora yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe yashikirije ko ishobora gutanga umukandida umwe ku bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku bw'umukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 yashyitse ku butegetsi muri 2015 yari yashikirije abakuru b'umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri aya matora n'ahakuze mu myaka kandi akitswe n'amagara. Tukivuga ku matora kandi kubitoza, Perezida wa Kamerune Paul Biya nawe ashikiriza ko yashoboye kwirukana inyuma y'imbibe z'igihugu abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram, kandi agasaba abanyagihugu kongera kumutora mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi kuza itariki 7 kugira asanure ibyasambutse. Biya akaba yari mu gisagara cya Maruwa kiri mu buraruko bw'igihugu gutanguza imiyamamazo muri ayo matora. Paul Biya yiyamamaje avuga ko agiye guteza imbere uburimyi, gutanguza icukurwa ry'ubutare muri iyo ntara no kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza uburaruko bwa Kamerun hamwe n'igihugu cya Chade kugira ateze imbere ubutunzi na nyaburya amahoro yagarutse inyuma yo kunesha Boko Haram. Nk'uko bandanya bivuga, Paul Biya asa n'utazo n'uzotahukana muri ambabari intsinzi muri ayo matora, yashikirije ko agiye kuzogendera izindi ntara z'igihugu haba ahabaye ubwicanyi canke aho butabaye. abi mukira amajana tandatu na mirongo irindwi na batanu barimwo abana hamwe n'inzoya baratabawe bari mu bwato ku nkengera za Espagne mu mpera zindwi turangije nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta abyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ni mu gihe Espagne cyabaye ugwinjiriro rw'abimukira binjira mu mpisho ku mugabane wa Buraya inyuma yaho Ubutaliyani bwugariye imbibe zabwo abimukira barenga ibihumbi mirongo ine nibo binjiye muri Espagne kuva mu ntango z'umwaka nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM nayo abandi barenga igihumbi n'amajana indwi bakaba barasize ubuzima muri izo ngendo zitoroshye mu kurangiza imigambwe ibiri ikomeye mu ntara ya Iraq ya Kurdistan yigenga iriko iratera kamo ko habaye ubusuma mu matora y'abashinga amateka yo ku munsi w'Imana umwe muri yo ukavuga ko utazokwemera ibizo yavamwo abakandida bashika ku majana umunani nibo bariko barahiganyirwa intebe ijana na cumi n'imwe zitekanijwe muri iyo nama ashinga amateka umugambwe Patriotic Union of Kurdistan yuka mufunyafunyo umwe muri iyo migambwe ikomeye wabwiye ijwi rya Amerika ejo kuimana kutazigera wemera ibiva muri ayo matora yo kuimana narumugwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko atamugambwe n'umwe ufise ububasha bwo kwanka ibiyavamwo atari umurwi w'amatora nyene abakirde benshi muri Iraq bakeneye leta yigenga kandi bizigiye ku ruhara rwabo rwo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu bafatikanije n'urunani mpuzamakungu rurongowe na leta z'ubumwe za Amerika bizofasha gushika kuri iryo hangiro bihaye
urakoze ya Loise ku makuru hejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho rwaruka ijana na mirongo itanu rwaronse impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije mu ntara ya Ngozi ubwo rwaruka rusaba kuronswa akazi mu bisata rwimenyerejemwo umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishatse niyo nkuru adufitiye
Izo mpapuro bazihawe inyuma y'imyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Murambya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo mpapuro umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru Evene Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Ugo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe mukoresha ubwenge bwanyu mukoresha amaboko mwiteze imbere mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'u Burundi
Saho umukiza Edouard Sokiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo
nyakubahwa mushyikiranganji aho twakiye baratugomwe bashaka dusabe ku izina rya leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumizaho nyene twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake aho twakiye basize ikinogo dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu ikize cyongere kuboneka
umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru ya Zine Butoyi yakuriye honeho gishitsi ubwo gwaruka
murazi koreye tuno munsi tariki iratanga akazi ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mwumva batumako nibaronka ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute nokora iki ngaha mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure ibyo rero birashoboka
izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza Manirakiza Alexine ni umuhinzi w'imyaka mirongo ine n'umunani avuka mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza yize kwigisha maze yaramaze imyaka ine ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza avuga ko azoba ariyungunganya mu kurindira
koronga kazi
nimenyereje kuri Ecofor gatoto narigishye bari bintu by'ubushomeri turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza mbe twasaba ko twasubira mwari ko numvise kandi bikunda ngiye kuyungunganya sinaguma muhira ubu ndashobora kucyanigurira gakoresha nko tumashini nyarwitse imyuga yo gukora imishyatsi no kwishyura muhira kubera uwo mwuga wanjye ntirindiriye akazi
kuva muri 2025 mu Burundi haje kuba ibikorwa by'ubutegetsi icuka kibika vuka hagati y'Uburundi n'abahora bafasha guhera mu ntango z'umwaka wa 2026 leta y'Uburundi yacitangura gutubikwa vubi yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubudumu bisata byayo yongeye ihagarika uturusho ku bakozi bayo mu gihugu cy'u Burundi leta akaba ariwe mukoresha mukuru iyo myimenyerezo yibanze mu buzi itunganywa n'ubushyiranganji bujeje ugwaruka mu gisata cyako kiraba iby'ubuzima ugwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri byatangujwe mu 2022 kuva icyo gihe gushika no mango abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ku 2026 muri bo ubushyiranganji bujeje ugwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi umwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya leta ariko hari n'ubundi buva mu mashyirahamwe mvamakungu nk'aba baronse amapoze meza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi uburyo bakoresheje bwava mu kiga mpuzamakungu FIDA kigeje iterambere abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi Fidelite ishatse juje Amerika
naho muri Kongo bimwe mu bigo by'amashuri y'intango nayisumbuye byakiriye abanyeshuri bo mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko batangaza ko bafise ikibazo c'abanyeshuri biga batagira ibikoresho by'ishuri kubera amwe mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi ataratanga bimwe mu bikoresho ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
iki kibazo cy'abanyeshuri badafite ibikoresho by'ishuri cyatumye tugenderera ishuri ribanza rya Epe Kahunga ryiga abanyeshuri 1804 aho twasanze bamwe muri abo banyeshuri bambaye za uniforme abandi nabo ntazo bambaye aho twageze mu mwaka wa gatandatu bamwe muri abo banyeshuri biga kuri iki kigo bavuye mu nkambi yo mu Rusenda batugaragarije impungenge batewe no kuba biga badafite ibikoresho by'ishuri
ubu tugoresha ubukaye bubiri muri sisiteme kabakoresha mu kazi 12 nuko dushaka mu dufasha makaye cyangwa imiforme ngo babwire cyangwa batuzanire ibikoresho bya kwishyura ari igihe batwirukana kwishyura kubwo imiforme ari iki gihe batupokeje imiforme bugufi batewe hano ni butonya ni bukifata agaforme kamusanga batuvuge rumuntu nubwo arabuzo dufite nate tungano
icyo dusaba turasaba imfashanyo nk'amakaye amabike kuko nta kintu dufite twandikiraho uniforme nazo nk'ubu bizi uniforme imwe ngiye nganda imeshe ndashobora kuyimesha nkabona yacyafuye ngiye ndayambaye rimwe ngiye ngaba bakaca banyirukana kandi kindi twasaba abamesiye boshobora kubaho umushahara kugira ngo tubashe kwiga nta birato dufite ibitabo ubu ngubu nta bitabo dukoresha ibitabo nta n'igitabo n'iki dufite abamesiye barahangayitse kabisa n'ibitabo imfaranse nabyo siyanse mate ubu ngubu nta n'igitabo n'iki dufite
umuyobozi wungirije w'ishuri ribanza rya Epe Kahunga bwana Sula Senga Ebwila yemeza yuko ari ababyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bohereza abana ku ishuri badafite ibikoresho kubera baba bategereje ibikoresho bahabwa n'ishyirahamwe rya Action Aid uyu muyobozi avuga yuko kuba iri shyirahamwe rya ritinda gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri bidindiza uburezi bw'abana kuko abana badashobora kwiga badafite ibikoresho by'ishuri aha agira ati
ni ku banafunzi abakimbizi
abanyeshuri bifuza abarundi n'abo bakongomani benshi biga nta bikoresho bafite cyane cyane abo mu nkambi ni ngombwa yuko umwana aba mu ishuri yandika umwarimu akwiriye kwandika nabo bandika ntabwo abana bafata mu mutwe nka za orudinateri dukomeje gusaba amashyirahamwe kugira ngo abafashe mu gihe iki kibazo cyo kuba abanyeshuri bo mu nkambi yo mu Rusenda bamaze ukwezi kose batangiye umwaka w'amashuri nta bikoresho by'ishuri bafite usanga muri bo hari abanyeshuri bakorera ubucuruzi ku ishuri ndetse no mu ishuri kugira ngo babone udufaranga two kugura ibikoresho by'ishuri aho twageze ku ishuri ribanza rya Epe Kahunga mu mwaka wa gatandatu B twasanze ari abanyeshuri bafite indobo z'amandazi abandi nabo bafite ubunyobwa maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bakora ubucuruzi biga
ikintu gituma ducuruza mu ishuri ngubu ngubu nganye ntanikaye nimwe dufite nta n'amabike umubyeyi yemeye akakugurira akayiniforme kamwe Nayo nazemera kuguha makaye amahera ya makaye na ibike ubu ngubu turuko ducuruza kugira ngo tubonye ibyo dushobora kugura n'akabike cyangwa turaza.
Mucuruzi biki ni biki?
Turacuruza amabenye ibyema n'amakeye.
Umuyobozi wungirije w'ishuri rya Epeka Unga Bwana Sula Senga Ebuela yemeza yuko ari abanyeshuri biga bafite ibicuruzwa cyane cyane aho mu nkambi yo mu Rusenda, ariko avuga yuko batarutisha abantu ibicuruzwa. Ku ruhande rwa Christian Byangandora ni umubyeyi urerera kuri Epeka Hunga, avuga yuko uyu mucyo wadutse w'abana wo gucururiza ku ishuri amandazi ushobora kudindiza ireme ry'uburezi.
Ubu turabona ko amaze kuba avuga ko ibyo bidandazwa biri hagati mu ishuri nta bwenge bwo kwiyumvira kwiga, nta bwenge bwo kwiyumvira ikindi kintu abafise mu gihe aba ariko aricara mu ishuri nibumba y'umuntu ariko aradandaza nayikabaho. Kandi tukaba tuzi ko twagiye mu vyigwa bijanye n'ingene indero y'abana tuza kugenda ibyakorezwe na Save, batubwira ko kizira kikaziririzwa ku mwana atarakwiza imyaka 17-15 ariko uriwe kudandaza. Rero amaze kuba umwana w'iya mbere bigasaba ko umwana wundi bicaranye ku ntebe y'ishuri aba ariko aradandariza impande yiwe bakicara n'umwe ariko arabyibenyeri aguze uwe nawe bakaba bicaranye ariko aradandaza uwe nawe akaba ariko ariga. Ni umunsi umwe ariga nibyo kubera aba yabibuze, mugabo uwundi munsi wa mwana nawe baramaze aho batugangurana batubwira ati naze yewe nza ku ishuri mo mpaye amafaranga nza kugura ibenye ku ishuri.
Mwamenye yuko mu byumweru bibiri bishize ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri ACER Action Aid ryari ryakoresheje abayobozi b'ibigo by'amashuri yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi ndetse n'abaserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda inama, ribasezeranye yuko rigiye kwegeranya ibikoresho by'ishuri bazaba abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu nkambi yo mu Rusenda. Bedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Banyanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +1 3 5 1 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini, aho tugira dukubitire mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda avuga ku makuru yerekeye umupira w'amaguru.
Umupira w'amaguru guhera uyu munsi kuwa mbere, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iratangira umwiherero wo kwitegura umukino wo ku munsi wa gatatu mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya muri Cameroon umwaka utaha mu mikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Uyu mukino uzahuza u Rwanda na Guinea Conakry ukazabera muri Guinea ku itariki ya 12 muri uku kwezi kwa 10. Umutoza w'ikipe Amavubi Mashami Vincent yatangaje urutonde rw'abakinnyi 27 bagomba kuzajonjorwamo 18 bazahaguruka i Kigali bagiye guhangana n'ikipe ya Guinea La Série Nationale. Umutoza Mashami avuga ko mu kwitegura Guinea nta mukino wa gicuti uteganyijwe.
Akenshi imikino ya gicuti muri Afurika ni ibintu bitoroshye kugira ngo ibone ama ekipe aragorana, ekipe ziza wakwifuza gukina nayo nayo ifite izindi gahunda ku yindi ekipe nayo yisumbye ubushobozi. Twe tuzibanda ku byacu dufite n'abakinnyi bacu, turabizeye tuzabona ibyo bakeneye kubona. Imyitozo myiza ni ukubategura neza haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga, ni ugerageza kuanaliza adversaire tuzajya guhura nawe no kureba urugendo dufite imbere yacu imibare zo gutegura dusaba iki, hanyuma tugakora imyitozo idufasha nk'uko twakina Cote d'Ivoire nta match amicale twakinnye. Ariko ibibonetse bari byiza, ariko itabonetse ntabwo byakubuza kwitegura n'ubwo byakubuza kujya gukina match.
Mu bakinnyi bongeye guhamagarwa harimo umunyezamu Olivier Kwizera ukina muri Free State Stars yo muri Afurika y'Epfo. Nubwo yakoze ikosa ryabaye intandaro yo gutsindwa na Cote d'Ivoire mu mukino uheruka, abatoza ngo baracyamufitiye icyizere. Uyu ni umutoza w'abazamu mu ikipe y'igihugu Rwanda Thomas Wembo.
Iyo umukinnyi akoze amakosa ni ukureba uburyo ugomba kumuvugisha kugira ngo adakomeza gukora amakosa. Uvuga ko ikosa yarikoze tugiye kujya muri Nuze Deze Mita ugomba kwitonda kwitonda ku magambo ugomba kumubwira kugira ngo arangize match neza yakoze amakosa ariko na makosa umuntu ashobora gukosora niyo mpamvu turi hano ibyo tugomba gukosora muri preparation ya match ya kabiri tugiye gutegura tugomba kumubwira ko yakoze amakosa ko atagomba gukomeza kuyakora tukamwereka impamvu atari byiza tukakomeza kumuha imyitozo kugira ngo atere imbere no kumuvugisha amagambo ari positive kugira ngo adasubira inyuma sino udakoze attention ukamubwira amagambo atari meza yasubira inyuma
Amavubi arasabwa gukora akazi gakomeye imbere ya Guinea. Umwe muri ba rutahizamu ushobora kugira icyo afasha mu busatirizi ni Jacques Tuyisenge warizwa muri Gor Mahia muri Kenya. Umukino uheruka wahuje u Rwanda na Cote d'Ivoire ntabwo yagaragayemo kubera imvune. Kuri iyi nshuro ngo Jacques Tuyisenge yarakize nk'uko byemezwa n'umuganga w'ikipe Patrick Rutamu.
Jacques ntabwo twigeze tuvugana twebwe na staff medical ku buryo buri direct ariko ndatekereza ko mu minsi ibiri ishize umutoza mukuru twabonanye nawe twari dufitanye inama bavuganye turanakurikira mu binyamakuru Jacques yatangiye gukina muri club ye ni ukuvuga ngo ameze neza ni nayo mpamvu mu by'ukuri mwabonye ko ku rutonde umutoza mukuru yatanze na staff technique bashyizeho Jacques ni ukuvuga ngo ubu ngubu ameze neza mu by'ukuri
mu itsinda rya munani ikipe y'u Rwanda iherereyemo ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Guinea Conakry ifite amanota 6 mu mikino ibiri iya kabiri ni Cote d'Ivoire n'amanota 3 ku mwanya wa gatatu turahasanga Repubulika ya Centrafrica nayo ifite amanota 3 u Rwanda ruri ku mwanya wa kane no wa nyuma rukagira ubusa bw'amanota n'umwenda w'ibitego bibiri tukira umupira w'amaguru ikipe ya Lyon Sport yarayegukanye igikombe cyitiriwe ikigega cy'agaciro umukino wa nyuma yatsinze mukeba wayo uhoraho APR FC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Mugisha François bakunda kwita Master mu minota y'inyongera umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya AS Kigali nyuma yo gutsinda Etincelles FC ibitego bibiri kuri kimwe yari Claude Munyandinda I Kigali
naho mu makuru y'inkino mu mahanga turi kumwe na Jumaine Bizabishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari numufana w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza ku nkino zimigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya inkino zo mu ntango zizobandanya inkino zigira kabiri mu mapool zirimo warakurikiranye inkino zabaye mu mpera zindwi mu mashampiyona akomakomeye y'Iburaya dusanzwe tuzi nko muri Espagne mu Bufaransa mu Bwongereza no mu Butaliyano no mu Budagi urabye imigwi ikomakomeye yaho ukugenewe yavyifashe muri indwi mu nkino zo mu mashampiyona mugezo ja muri zo nkino kwa kabiri no kwa gatatu hari cyatangaje ubona iyo migwi ikomakomeye tuzi muri ama shampiyona igiye ihagaze gute
ndi gushima kwanza ndiko ndaraba ukuntu bimeze urezi nk'imigwi zoserukira nk'ubwongereza cyane cyane nimere mu Bwongereza ukaraba Manchester ukaraba Chelsea Liverpool na Manchester City navuga ngaha ikipe nka Manchester yoyo isa n'imeze nabi bino bihe ko imaze gutsindwa kabiri kurikiranya n'ubutegeko nk'urukino rwagiye gukina mu ndwiza n'urukino ruzarukomeye kwazokina n'ikipe ikomeye muri Espagne na uzi ko bazohava amahoro ujye ukaraba Liverpool na Chelsea ni migwi isa n'ikomeye urebye no mu higanwa barakurikirana navuga yuko bo ntabwo bameze nabi cyane ngo tukaraba Tottenham urebye urukino rwa mbere rwa Champions League baratsinzwe ubu bagiye gukina kandi urukino rukomeye bazohura na Barcelona ntawe uzi ko bazohava amahoro ukaraba Manchester City nabo baratsinzwe iwabo kandi bagiye gukina n'indi kipe nayo nyine ikomeye iwabo muri Champions League bo birakunda kubagura muga muri Champions bameze neza ujye ukaraba muri Espagne uraraba Barcelona mino misi Real Madrid bimaze iminsi itwara neza Atletico Madrid nawe nyine ni uko nyine muga muri Champions League urebye inkino za mbere bakinye zose bitwaye neza n'imigwi bagiye gukina nayo mu kurikira ya Champions League basho bakwitwara neza tugiye mu Butaliyano turasanga Juventus imeze neza bazukaraba Napoli nawe nyene bitwaye neza muri shampiyona nibaza yuko batazomera nabi cyane urebye n'ukuntu bakinye mu ndwi heza ukazukaraba mu Bufaransa Paris Saint Germain imeze neza Monaco yaratsinze no mu rukino rwa mbere kandi yatsinze mu ikipe yatsindiye iwabo Tottenham biraboneka ko ari imigwi iri kwitegura nibaza ko hakiri kare cyane kuvuga kuri Champions League mugabo urebye ukuntu ziza ziratsindwa zitungurana ikipe zikomakomeye cyarusa makenga mbwa turindiye turabe nk'umuntu bizonyo twogice tuvuze
yego tugarutse nko kumugwi Real Madrid abakinyi babiri bakomeye nka Isco abaheruka kumubaga Pandis ntazokina Gareth Bale nawe yarakomeretse akunda gukomereka mu bihe bikomakomeye nk'ibi abantu bavuga ko mugwi Real Madrid udahagaze neza ibonekeza ko kuva Ronaldo ahavuye habuze umuntu atsinda ibitsindo byinshi zana karusho muri iyo ekipe n'umumenyereza tutibagiye yagiye Zinedine Zidane uyibona gute muri rusange mugwi Real Madrid
ndeje muri rusange mugwi Real kejeje mukubivuze abakinyi basane n'abari bakomeye batangiye kubibazo nka Gareth Bale jo n'urukino yakinye jo yavuyemo kare ku minota 46 ukazo karaba harabakinyi basana n'abari ko bararuka naho nk'ubureje nka Luka Modric amazi misa akora cyane yakoze muri kikombe cy'isi akini ino zose ntararuhuka neza ku buryo bwifata neza reje no gutakaza Ronaldo nabyo nyine byatumye batamera neza no mu mutwe burya ntibameze neza ntibarisakara neza tugombwa ko itunganya turindire turabe mu nkino zokurikira ko hari aho bameze neza mvuga muno mwanya nta kinini twavuga
murakoze reka turindire turabe izo nkino ingene zizogenda ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu twari kumwe na Jumaine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari n'umufana w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza bako turavuga ku nkino zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu z'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya inkino zo mu ntango indwi igira iya kabiri izo nkino ziba turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
yego murakoze
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ni mwenye kutupenda Nelipa ngapi
Mshuti mwese mkunda radio ijwi ya Ameriki vigani ilo tuwa etuwa fitie kuri isaha haani uvigarukie. Tuwa shimie kuwa mwadu teza matwi. Tuwa tumira kubanda nyamudu kuikira na mwigani ilo vidachu kuri radio ya anyu radio.